Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na 22 ku mugoroba na metero 25.31 hamwe na metero 41 mu gitondo. Ndabaramukije mwese, ne Eugenie Mukankusi basuhuza hano muri studio ya 5 i Washington DC, mbahaye ikaze mwese mu biganiro radio yanyu yabateguriye. Leta y'u Rwanda yongeye gusaba abaturage kuba maso no gukurikiza ingamba zashyizweho mu kurwanya virusi ya corona.
Ntabwo byoroshye ariko biranoroshye nanone. Umuntu wanje mu nzu nta kibazo, ariko duhuriye hanze sinshobora kumuramutsa, sinshobora no kumuha umukono. Ariko mwacu mu nzu nshobora kumubwira ndi karaba intoki, numara kuzikaraba unsuhuze.
Uwo ni umwe mu Banyarwanda biteguye gukurikiza izo ngamba zo gukumira virusi ya corona. Iyo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabwira nuko u Burundi nabwo bwiteguye guhangana n'icyo cyorezo. Mube hafi ya radio yanyu. Mbere yaho ariko reka tubanze tubagezeho amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategurire kandi mugezweho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Urakoze ejo n'indamutse n'abaduteze amatwi. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika kiriko kirafasha mu kurondera urucancu rw'umugera wa corona canke COVID-19, ariko abadogiteri bo muri icyo gisirikare bavuga ko bizofata umwaka canke umwaka n'inusu kugira rugeragezwe ku bantu. Bashikiriza ko igisirikare kiriko kirageragereza urwo rucanco ku mbeba, mu nyuma bazotandukire ku bikoko byinshi imbere y'uko rugeragezwa ku bantu. Mushikiranganje wa Amerika jejwe kwivuna abansi Mark Esper yashikirije jo ku munsi wa kane ku bushikiranganje arongoye bwitezwe ko uwo mugera ushobora kuvogera icicaro cabwo kiri mu karere ka Washington. Abakozi 2022 ntibo bahakorera, ikaba ari inyubakwa canke ibiro bikoreramwo abantu benshi vya mbere binini kw'isi. Kenya yagiriza Somalia kugaba igitero kidasobanutse mu gisagara ca Mandera kiri ku rubibe Kenya ihana na Somalia. Kenya na Somalia vyamye vyagirizanya guterana. Kenya ishikirije ibi vyagirije mu gihe bitaramenyekana ku ico gihugu kizogumana abasirikare baco mu rugamba na Al-Shabab muri Somalia. Ibinyamakuru muri Somalia byashikirije ko Perezida Mohamed Abdullahi Farmayo yatelefonye mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta, bumvikana ko bagiye gukorera hamwe ku nyungu zabo bose. Kenya iri mu mugambi wo gukura abasirikare bayo muri Somalia mu nteko za Amisome, ariko akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri Kenya karacariko karavyihweza. Ibiharuro vya nyuma vyavuye mu matora yikurikiranije incuro zitatu muri Israeli byerekanye ko umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yatsinze, ariko ntiyakwije amajwi asabwa ngo ashinge leta. Ku ntebe 61 zikenewe ngo yemererwe ko yatsinze, umugambwe Likud wa Netanyahu waronse intebe 58 inyuma yo kongerezwa amajwi n'imigambwe bicuditse. Netanyahu akeneye izindi ntebe zitatu ngo abashe gushinga leta. Ibyo biharo kandi biha intebe 33 Benny Gantz n'umugambwe wiwe Blue and White. Netanyahu asanzwe yagirizwa n'ubutungane bwa Israeli ibyaha bitatu vya ruswa, kandi urubanza rwiwe rutekanijwe gutangura ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa gatatu. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan barumvikanye guhagarika intambara mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. Inyuma y'ibiganiro bagiranye jo ku munsi wa kane i Moscow ku murwa mukuru w'Uburusiya, abo bategetsi babiri bavuze ko iryo hagarikwa ry'imirwano ryategerezwa kujya mu ngiro isaa sita y'ijoro mu masaha ya karere ka Idlib. Idlib nico gisagara kigisigaye mu minwe y'abarwanya leta ya Siriya. Putin na Erdogan bashikiye impande zibiri zidacana uwaka muri Siriya haraheze imyaka 9. Erdogan afashe mu mugongo imwe mu mihari irwanya leta mu gihe Putin ashikiye Perezida Bashar al-Assad. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyaragabishije jo ku munsi wa kane abanyagihugu bacyo kwirinda kugira ingendo mu gihugu cya Haiti kubw'ubugizi bwa nabi buharangwa burimwo n'uko ngo bashobora kunyuruzwa. Amerika ishikirije ivyo mu gihe Haiti kiri mu bibazo bya politike n'umutekano. Amerika kandi yaragabanije uruja n'uruza rw'abakozi bayo ba ambasade muri Haiti no kubabuza kwiyunguruza mu miduga igiramwo abantu benshi. Abanyagihugu muri Haiti bamaze amezi mu myiyerekano biyamiriza perezida wabo Jovenel Moise yagirijwe mu kwezi kwa gatanu kurya ruswa ku rugero rurenze.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 hamwe na metero 41 mu gitondo. Mushobora no gukurikira ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwacu rwa interneti ni wa@radioyacuvewa.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro iwanyu mu ntara tugihere mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yongeye gusaba abaturage kuba maso no gukurikiza ingamba zashyizweho mu kurwanya virusi ya corona. Muri bimwe basabwe harimo kugabanya kuramukanya, bakorana mu ntoki ndetse no guhoberana. Inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, Asumutakaboye.
Amasezerano yasinywe kuri uyu wa kane tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu hagati ya Minisitiri w'ibidukikije mu Rwanda Mujawamariya Jean d'Arc n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'ingufu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Ruben Muhima yarahagarariwe kandi na Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete. Ambasaderi Gatete avuga ko muri iki kiyaga harimo gazi metane nyinshi kandi iramutse idacukuwe ishobora guteza ibibazo mu bihugu byombi. Ministre w'ibidukikije mu Rwanda Mujawamariya Jean d'Arc yasobanuye ibikubiye muri aya masezerano.
Mutubabarire, ibyuma biratugoye ariko tubagezeho noneho inkuru yo mu Burundi ivuga kuri virusi ya corona, hanyuma turaza kugaruka kuri yo mu Rwanda. U Burundi rero bwiteguye guhangana n'icyo cyorezo cya virusi ya corona cyatangiye mu gihugu cy'Ubushinwa kikaba kimaze kugera mu bihugu byo muri Afrika. Umushikiranganji cyangwa se Minisitiri w'ubuzima mu Burundi havuga ko ingingo zose zafashwe kugira ngo icyo cyorezo kirorere gukwirakwira. Hoteli ikomeye i Bujumbura Source du Nil leta yafashe icyemezo cyo kuba izayishyiramo abantu baba bagaragayeho ibimenyetso bya corona. Hagataho rero abanyeshuri biga mu Bushinwa bakomeje gutaha mu Burundi, abasigayeyo nabo baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batagisohoka mu mazu yabo. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru.
Abarundi biga mu gihugu cy'Ubushinwa batanguye gutahuka hagati mu kwezi guheze kwa kabiri no kundwa iheze, hari abarenga 10 batahutse. Abandi batahuka nabahora bakorerayo udukorwa dutandukanye nk'abadandaza, bose baca ku kibuga c'indege cha Bujumbura nkuko amakuru ahava abivuga. Bahashitse bahasanga ingingo ruhasha zo gukinga ikiza cy'umugera wa corona catanguriye mu gihugu cy'Ubushinwa baba baje bavamwo kizwi nka coronavirus. Baracishwa mu vyuma bagapimwa ubushuhe bakarabwa ko bakorora canke bafise agahehera. Inyuma yaho nkuko abatahutse babivuga bahasiga inomero zabo za telefone bakabwirwa ko bazokurikiranirwa no muhira. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butegeka abo banyeshuri ko bashitse mu mihana yabo bo kwirinda gusohoka nko kuja ahahurira abantu benshi, gusenga ku isoko, ku bibuga by'umupira w'amaguru mu kiringo c'iminsi 14 no kuvuga indwi z'ibiri. Ikindi basabwa no gukurikiza amabwirizwa y'isuku hamwe no kuja kwimenyekanisha ku buyobozi bw'intwaro bubegereye mu makarutse no ku mitumba. Yamara bamwe muri abo banyeshuri bavuga ko atawurigera aza kubakurikiranira muhira. Gusa gushika ubu nta numwe araboneka ko ibimenyetso by'uwo mugera wa corona kugira ngo ashigwe aha wenyene. Ihoteli imwe ikomeye i Bujumbura Source du Nil yarafashwe na leta kugira ngo uwo kwikekwa ajanweyo gukurikiranwa. ubu nta yindi ngenzi nimwe ijayo. Amakuru avayo avuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buriko burahashira ibikoresho bikomeye kugira ngo abanyamahanga bose binjiye mu Burundi baje gupimigwayo. Kubwa Dr. Tade Ndikumana, umushikiranganje w'amagara y'abantu uzoboneka ko ibimenyetso by'umugera wa corona azurabigwa hagufi.
Aho uwo tubonye avuye muri bavuga mu Bushinwa dupimye ubushuhe tugasanga afise ubushuhe burenze 37 n'igice kwijana, tuzosha tumufata nk'uko tumwikeka ko ijya ngwara. Cyo gihe rero hariho ibikoresho dusanzwe dufise, uwo muntu rero tuzosha tumushira ahantu hatekanijwe kugira tumukurikirane neza iminsi 14, ukuvuga tuzosha tumujana mu bitaro bya Pensereja. Hari ahantu twasanzwe twateguye kugira ngo tumusuzume tumukurikirane adashobora kuba yo kwanduza abenegihugu. Ijya ngwara yateye mu Bushinwa ni virusi igira umuti. Hariho laboratwari muri gihugu cya Afrika y'Epfo, turashobora gufata ibipimo tukabirungika.
Hagataho bamwe mu banyeshuri basigaye mu Bushinwa nabo baganiriye n'Ijwi rya Amerika bugaraniwe mu mazu. Abiga muri za kaminuza ntibasohoka, na kaminuza zarugawe nk'uko bamwe muri bo babitubwiye.
Njyewe ndi muri province bita Jiangxi muri Jiang. Twe barugaye ishuri ntitwemerewe gusohoka, nk'ibintu byo gufungura tubigure yanga nyene mu kigo indani niho haba hari ibintu turagura ngaha, baraduha maske yo kwambara, hama bakaza badupima nyene ku munsi ku munsi baraba yuko tubufise ama sinye y'iyo ngwara nyene ya coronavirus nyene. Ugiye nko kuri banke baranagutwara bagenda bajanye nawe kugira barabe yuko udonko kingiwe neza gusumba. Hama by'abagenzi banje benshi baratashe, benshi baratashe n'ubu ariko barataha nyene. Nyene iyo ugize ubwoba ukabifise n'uburyo urataha.
Aho ndi ingasite ndimwo hariho umuntu shop imwe ishure nyene yatubwiye, urumva baramwizeye bara desinfecte ibintu vyiwe vyose. Urumva rero uwo muntu niwe tuca tugurira, ukamubwira ibintu vyose ushaka kugura com tuye tutemerewe kuja hanze. Urumva niwe ashaza ngaha akabizana, hama ashitse tukamuriha. Ushaka gutaha urataha, ushaka kudataha uragumaho.
Abarundi biga mu bihugu vyafashwe cyane cyane Ubushinwa bahamagarira igihugu cyabo kubarungikira amatike bagataha kugira ngo ntibandure. Bahamagarira ubuserukizi bw'u Burundi mu Bushinwa kubakurikirana ico kibazo cyo gutaha. Ico bikoze u Burundi bwarabujije abashaka kuja mu Bushinwa canke mu bindi bihugu byamaze gufatwa. Na ambasaderi w'Ubushinwa mu Burundi Li Shangle niko yabivuze mu minsi heze.
Alors nous conseillons à nos amis burundais, que ce soit des étudiants, que ce soit des hommes d'affaires.
Ati duhamagara abanyeshuri n'abandi bagwiza atunga bifuza kuja mu Bushinwa kuba barahagaritse ingendo zabo. N'abashinwa bari mu karuhuko iwacu twabasabye kugumayo ntibaze mu Burundi. Abari bagiye mu bindi bihugu bya Buraya nabo bagarutse tubasaba kuguma mu nzu gushika ku minsi 14 bakurikiranirwa hagufi. Ibitigiri by'abahitanwa n'uwo mugera umaze kwandukira ibihugu 87 ku isi harimo n'Ubushinwa watanguriyemo biguma byongerekana ku munsi ku munsi nk'uko bivugwa na OMS ishamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu. Kuri uyu wa gatanu bamaze kurenga 3,300 mu gihe abamaze gufatwa barenga 96,000. Ibihugu indwi vya Afrika biramaze kwandukirwa ni Misiri, Nigeria, Algeria, Senegal, Tunisia, Maroc na Afrika y'Epfo. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru urakoze. Turacyavuga rero kuri iki cyorezo cya virusi ya corona. Leta y'u Rwanda yongeye gusaba abaturage kuba maso no gukurikiza ingamba zashyizweho mu kurwanya iyo virusi. Muri bimwe basabwa harimo kugabanya kuramukanya bakorana mu ntoki ndetse no guhoberana. Inkuru irambuye mu igezweho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi.
Ibaruwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente yashyizeho umukono kuri tariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 ivuga ko mu rwego rwo kwirinda no gukumira icyorezo cya coronavirus gikomeje kukwirakwira mu bihugu bitandukanye by'isi, guverinoma y'u Rwanda yafashe ingamba zitandukanye. Muri zo harimo kamera zimaze kwifashishwa ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe mu gutahura uketswe w'iki cyorezo. Kuri iki kibuga abagenzi bahanyura binjira mu Rwanda bakirwa n'abaganga bambaye mu buryo bubarinda kuba bagira ubanduza, hanyuma bagahita babaza buri wese aho aturutse. Nyuma yo kwandika igihugu buri wese aturutsemo, amakuru ahita ajya muri mudasobwa, umugenzi akereka umuti akaraba wo kumurinda ko yakwandura cyangwa akanduza coronavirus. Minisitiri w'intebe yavuze ko hari itsinda ryashyizweho rishinzwe gusesengura no gukurikirana uko igihugu cyiteguye gukumira no guhangana n'iki cyorezo. Muri ibaruwa kandi yavuze ko hashingiwe ku isesengura ryagaragajwe n'iri tsinda, guverinoma y'u Rwanda yamenyeshejwe ko kugeza uyu munsi nta cyorezo cya coronavirus kiragera mu Rwanda, kandi ko rwashyizeho ingamba zitandukanye zo kuyikumira no kuyirwanya. Iri tangazo rikomeza rigira riti: icyakora dukurikije ubukana bw'iki cyorezo n'uburyo gikomeje guhitana umubare munini w'abatuye isi, turasaba Abanyarwanda kutirara no gukurikiza inama zo kwirinda icyo cyorezo zitangwa n'inzego zitandukanye. Minisitiri w'intebe yakomeje yibutsa Abanyarwanda ko iyi ndwara yandura mu buryo bwihuse, cyane cyane aho abantu benshi bateranira binyuze mu matembabuzi aturuka mu guhumeka, gukoranaho no kwitsamura. Iyi ndwara kandi ishobora no kwandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye, cyane cyane mu kuramukanya abantu bahana ibiganza. Ibaruwa ya Minisitiri w'intebe ikomeza isaba Abanyarwanda kwirinda kuramukanya abantu bahana ibiganza cyangwa bahoberana, kugabanya ingendo zitari ngombwa mu bihugu byagaragayemo iki cyorezo. Hari kandi kwirinda gukorora cyangwa kwitsamura iruhande rw'abandi, gukaraba intoki hakoreshejwe amazi asukuye cyangwa ubundi buryo bwo gusukura intoki, kwirinda kwegera abandi igihe cyose warwaye ibicurane, inkorora cyangwa ufite umuriro mwinshi. Abanyarwanda kandi barasabwa kwitabaza inzego z'ubuzima zibegereye igihe bafite kimwe mu bimenyetso birimo ibicurane, umuriro, umunaniro n'inkorora ijyana no kubabara mu muhogo. Mu byo benshi bagarutseho muri iri tangazo bisa nk'ibizagorana kubishyira mu bikorwa ni ibijyanye no kuramukanya. Hari abemeza ko ukurikije ubukana bw'iyi ndwara bagiye gutangira kubyitoza.
Abantu bazi ubwenge tugomba kwirinda kwirinda ibintu byatuzanira ingorane y'uburwayi. Ndaza kubishobora.
Uwo muhura wese bamwihoreje.
Ndamwihorera rwose simuramutse.
Naguha intoki akazi.
Namba intoki. Ntabwo nzakira. No kumuramutse rwose simuramutse. Shobora kumupepera urica gusa. Bas. Ntabwo byoroshye ariko biranoroshye nanone. Kumubwiza ukuri ushobora kumubwiza ukuri cyangwa se mujya ari umuntu muri kumwe. Ese akarabye hari ikibazo? Akarabye hari ikibazo hari ubwo umuntu ashobora kwandura ubwo burwayi. Umuntu wanjye mu nzu nta kibazo. Ariko duhuriye hanze. Sinshobora kumuramutsa, sinshobora no kumuha umukono. Ariko mwacu mu nzu nshobora kumubwira nti karaba intoki, sinzi iyo uvuye, karaba intoki, numara kuzikaraba unsuhuze. Niba tunakumburanye tumaze igihe tutabonana, ubona unsuhuze ariko karaba intoki.
Nubwo hari abavuga ko bagiye gukaza ingamba zo kwirinda gukora ibyo babujijwe, hari ikindi cyiciro cyemeza ko bigoranye kubuza umunyarwanda kuramukanya bitewe n'umuco bamenyereye.
Ko abanyarwanda babayeho, ntabwo uzaza ngo uhure n'umuntu niyo yabavuye mu Bushinwa ari murumuna wawe mudaherukana mukumburanye ari umwana wawe ngo umubwire ngo guma iyo ngiyo ngo nagushuhuje byarangiye. Ntabwo bishoboka. Hari amasano ubwayo, hari umuco ubwawo, hari urukumbuzi, hari igishika. Ibyo byose bituza kuba wabwira umuntu n'ukuntu umunyarwanda ateye ubwe yavuga ngo urirata kandi wenda ariwe urimo kugirira neza ngo utamwanduza wowe urwaye, ariko akavuga ati urira.
Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko nubwo icyorezo cya coronavirus kitaragaragara mu Rwanda, abaturage badakwiye kwirara no guteshuka ku nama bagirwa mu kugikumira kubera ubukana gifite n'uburyo gikomeje gukwirakwira ku isi hose. Kugeza ubu hirya no hino mu gihugu ahahurira abantu benshi hamwe na hamwe, hamaze gushyirwa ibikoresho bitandukanye birimo amazi meza n'isabune byifashishwa mu gukaraba intoki. Ibi bikoresho ariko urasanga byifashishwa cyane cyane nko mu mahoteli, mu mabanki, kwa muganga, aho ushinzwe umutekano kuri ibyo bigo asaba buri muntu wese winjiye kubanza kwisukura. Gusiga gahunda yo gukaraba intoki iragenda buhoro mu bigo bihurirwamo abantu benshi nko mu bigo bitegerwamo imodoka, mu masoko ndetse no mu nsengero. Ntabwo uyu muco urahabwa intebe. U Rwanda kandi rwamaze guteganya ahantu hane hashyirwa uwaketsweho iyo virusi kugira ngo yitabweho kandi ahamare igihe cyateganijwe. Ahamaze gutegurwa ni ku bitaro bikuru bya Kanombe, hateganijwe ibyumba 25 bishobora kwifashishwa. Ibitaro bya Kabgayi byateguye ibyumba 120, n'ikigo nderabuzima cya Kanyinya cyateguye ibyumba 50. Ibindi bitaro byo mu gihugu bigera kuri 80 byose byagiye biteganya ibyumba 2. Mu gutegura abakwita ku murwayi igihe yagaragaye ministeri y'ubuzima itangaza ko imaze guhugura abaganga 130 icyorezo cya coronavirus cyadutse mu Bushinwa mu mpera za 2019 ubu kimaze kugera mu bihugu birenga 60 aho kimaze kwica abasaga 300 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi urakoze kuri iyi nkuru Uyu munsi mu mateka nibwo habonetse igihugu cya mbere cyo muri Afrika y'Uburasirazuba cyabonye ubwigenge mugenzi wacu Venuste Nshimimana
Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1957 igihugu cyitwaga Gold Coast ubukizwe nka Ghana nibwo cyabonye ubwigenge kigobotoye ubukoloni bw'Ubwongereza nicyo gihugu cya mbere cy'Afurika y'Uburengerazuba cyari kibonye ubwigenge kigobotoye ubukoloni bw'ibihugu by'Uburayi abanyaganda baharaniye ubwigenge bayobowe na Kwame Nkrumah mbere yuko ko ibona ubwigenge Ghana yari igizwe n'uduhugu dutegekwa n'abami Gonja na Dagomba mu majyaruguru Ashanti rwagati muri Ghana na Fanti yari ku nkengero z'inyanja ibendera rya Ghana rigizwe n'amabara atatu umutuku kubera abapfuye baharanira ubwigenge zahabu kubera ubukungu bw'amabuye y'agaciro n'icyatsi kibisi kubera ubutaka butarumba naho inyenyeri y'umukara igasobanura abaturage b'Afrika bagomba kwiteza imbere nubwo bwose yari yabonye ubwigenge Ghana yakomeje gucungwa mu nzego zimwe na zimwe n'umuryango wa Commonwealth kuko Ghana yacungaga gusa ububanyi n'amahanga kurinda ubusugire bw'igihugu n'imenyeshamakuru ibyo bikaba byarakomeje uko kugeza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1960 ubwo yahindutse Repubulika
Venuste Nshimimana urakoze cyane Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya twabageneye ho gutashya abanyu ndetse no kubafasha gutangira weekend neza mukomeze rero mwite ku kibazo cya virusi ya corona nimucike ku mutima ariko kandi mukurikize amabwiriza yo kurwanya virusi ya corona ikomeje gukwirakwira ku isi nubwo rero bitoroshye ariko birashoboka P square ati no easy ntibyoroshye baba god na your hand work I say, it's easy. Oh, oh, oh. To the singer, the dance, and the people, they rejoice. Yeah. Oh, oh, oh. My brother, my sister, love me today. Oh, oh, oh. If we could do a party, yeah, make we the tango. Yeah. Baba, God, now your hand working. Yeah, yeah, yeah. Don't be lying. I say, no be lying. Yeah. Don't be everybody. Why sleep for night? You wake up, see the light. Yeah. See the future is bright. Yeah. I need to enter for I, yeah. Make you do your best, yeah. Papa God go handle the rest, yeah. Even if you no get money, yeah. They jolly, they shake body. No need to get your body, yeah. If it no be God way, yeah. Last one be me dead body, yeah. Nobody be done, baby. When you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. Cause it all easy, yeah. Oh, oh. They sing and they dance and the people they rejoice, yeah. Oh, oh, my brother, my sister, love me today. Oh, oh, if we could do a party, yeah, make we the tango, yeah. Baba God, now your hand working, yeah. I see my people, yeah, on a good day. Nobody wake up for this world to suffer, yeah. Than a bad day. Now you come today, another man tomorrow. My brother, which kind of life it is, yeah. Everybody getting nowhere to follow. But you know easy, yeah. Even if you don't get money, yeah. They call it a shake body. No need to the dead body. Yeah. If you know be God way, that's gonna be dead body. Yeah. Nobody be the baby. When you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. Cause it's all easy, yeah. Oh, oh, oh. To the singer, they dance and the people, they rejoice, yeah. Oh, oh, oh. My brother, my sister. Me today, oh, oh, if we could do a party, yeah, make we the tango, yeah, Baba God, now your hand working, yeah, 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 bring it back, back.
be today. Let them in the stuff like them. But now, don't they throw away? So make una seriously. Try for the business here. I make with the best to the richest here. Why? Cause you know easy. Even if you don't get money, yeah. They call it a shake body. Cause the way you fix the complaint, yeah. They know be God way. Now some be be dead body. Nobody be no baby. And when you fall, you go stand up again. You try them again. Again and again and again and again. Cause you know easy, yeah. Oh, oh, oh. They sing and they dance and the people they rejoice, yeah.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwihanganire telefone ntizirimo gucamo ariko turakomeza tubahamagare tugerageze kureba niba twavugana tugasangira iminota isigaye reka dube twumvisha nakandi karirimbo indirimbo ya Dani indirimbo Dani Vumbi indirimbo ye yise ni Danje
Yaratangiye ati mbafite ijambo Uyu mujama yakundanye n'umubebi wanyu Aramwiyongoza injuga ziramufata Abaduteye story Turagotwa muri ghetto Hatuye umwana ndabona hiye sinamugotwa nimumfashe Turebe viye turebe na mere Namwe murayoka Urabona ko turi ku myako Mu mundo sigue ni mundo teza abantu Mu mundo sigue ni mundo teza abantu
Reka rero twakire kwihangana Jean d'Amour uranyumva neza Mwirewe neza amakuru yanjye
Mwirewe neza
Ye urahagana hehe
Kigali
Kigali
Nuko mukare ka kicukiro
Nuko nuko mwirewe neza
Mwirewe neza
Urasuhuza ndiri witura
Yewe daha nuko giri ubwoba bwa kiriya cyorezo cya coronavirus
Iyo nukugira nuko uta kuko umutima mukagerageza kubaha amabwiriza naho ubundi cyadutse
Yari gahunda yo gusuhuza
Yego
ndasuhuza umusantini wanjye uba mu Bufaransa witwa neza Bernadette Habyarimana Bernadette ngasuhuza mushiki wanjye uri mu gihugu cy'u Burundi aho yagiye kwiha Imana yitwa Chantal ngasuhuza n'umuryango wanjye uri i Butare ahitwa muri Gisagara isave
yego
nasuhuza n'abayobozi banjye boye mu bigo bibiri hirya no hino nasuhuza n'umuryango wanjye uri muri gihugu cya Uganda ahitwa Kampala wa Kifu ndabizi neza baradukurikiye kuko nabumva ijwi rya Amerika cyane
nuko nibyitwizere ko bagukurikiye keretse uwo mu anti wawe uri mu Burundi niwe ushobora yenda kutatwumva kuko FM idakora ariko ashobora kutwumva yenda kuri internet
abari kubumva kenshi aba yashyizeho kuri tuning
nuko nuko ni byiza nuko rero ubwo reka tukwifurize rero kugira weekend nziza n'abandi bose turi kumwe muri aka kanya telefone zatugoye ntabwo tubashije kwakira benshi ariko wowe amahirwe akugezeho
n'abakurikiye ijwi rya Amerika bose ba mu Rwanda mu Burundi muri Uganda hose bagubwe neza ngira ngo bakomeze dusaba Imana kugira ngo kiriya cyorezo kiri mu bihugu biri hirya no hino bose Imana idufashe
yego Imana ikiturinde rwose
gukemuka murakoze cyane
murakoze rwose Jean d'Amour ubwo ugire weekend nziza reka iyo weekend nziza tunayifurize n'abo twari kumwe bose tunabashimira kandi kuba mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika tubararikira n'ibindi biganiro byacu abo twari turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma urimo Macbeth Yabaro bose barabashuhuje kandi barabifuriza kwihanganira icyo cyorezo cya corona ndetse no kuharanira kukirwanya tugikumira kugira ngo kitagira icyo cyangiza maze rero mukomeze kugira ibihe byiza kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuse
nzongera kukubona mbega ibyishimo mbega umunezero biragoye kugusobanura.